Zambira, Samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe mwese muduteze yombi kaze mu makuru 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 yaranze iyi ndwi turiko turasozera kuri radio Inzamba agateka kawe turi kwigenekezo rya 2024 ndamukiza 2022 Josephine Johnson Nkunzimana nije ngiye kuyabashikiriza kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
abasirikare barenga 1000 nibo bitegekanijwe ko bazoja mu kwaruhuko ko muzabukuru uyu mwaka wa 2022 benshi muri abo nabahoze mu gisirikare cha kera XFAB bamwe muri abo basirikare bakabona ko ibijanye n'ibitigiri bitegekanwa n'amasezerano yarusha mu myaka iri imbere bitazoba bicubahirijwe ido nido nahawe nkengurutse
Aba basirikare bagiye gutaha mu zabukuru nk'uko biri mu rwandiko rwashizwe ahabona n'igisatagijejwe abakozi mu biro bikuru bya gisirikare rugategwa ko umukono n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo gishira mu zabukuru abasirikare bangana 1097 abangana 2024 n'abasirikare basanzwe bita homme d'honneur mu gifaransa abasirikare b'ibisongerezi 56 hamwe n'intwazangabo 17 babiri muri bo bakaba arabibutsamana bita omonier mu gifaransa bose hamwe abagiye kuja mu karuhuko ko mu zabukuru nabahoze mu gisirikare cha kera XFAB ku basirikare bato bato bita homme de troupe mu gifaransa 2024 abazoja mu karuhuko k'izabukuru bangana 154 abo bakaba aribo bahoze mu migwi yahoze igwana bita aba XPMPA bamwe mu gisirikare bavuga ko ibitigiri by'abasirikare bataha byari bikwiye gufatirwa ko mu kwinjiza abasirikare bashasha kugira hagumeho ibitigiri bitegekanywa n'amasezerano ya Arusha abo basirikare bakavuga ko bafatiye ku karuhuko ko muzabukuru gusa mu myaka iri imbere hamwe bidakosowe hazohava hubakwa igisirikare ciganjemo ubwoko bumwe ibyo amasezerano ya Arusha yari aje kugerageza gukosora abo basirikare bose bagiye kuja mu karuhuko ko muzabukuru bitegekanijwe ko bazotangura akaruhuko kabo kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gitugutu uyu mwaka
isubirizwa ry'abasirikare barenga 1000 bageze mu zabukuru ngo rikwiye kuba hakurikijwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ico ni cifuzo cashikirijwe na Chauvino mu gwengezo arongoye umugambwe ipedezi gamibanga akaba afise amakenga yuko abo basirikare bagizwe ahanini n'abahoze mu gisirikare cha kera bita XFAB bashobora gusubirizwa hatubahirijwe igitigiri cyerekana amoko kandi bitegekanijwe nayo masezerano y'Arusha mu nzego z'umutekano dutega amatwi Chauvino mu gwengezo
twese turazi yuko amasezerano y'Arusha ategekanya ibitigiri ku bwoko bw'abatutsi agategekanya n'ibitigiri ku bwoko bw'abahutu izo bitigiri rero ni ibitigiri byanditse mu rwiza shingiro nkagira nti rero hamwe ivyo bintu byo kwisunga amategeko ntangorane nta kibazo ariko bikisunga amategeko muri abo bantu bagenda baja gukukuruka bagasubirizwa muri mu bitigiri nyene tuzi bitegekanijwe n'ibwiza shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu cacu twizere yuko umugambi nk'uwo utagamije kumerana nabi bamwe n'ukorohereza abandi ari nacyo gituma ivyo bibaye buno nyene igica gikurikira nuko haca hinjizwa abandi basoda ku rugero abandi basohotse bakukurikiye ko kugira ivyo ntibihave bitera ikibazo mu gisoda kuko murazi ko rya gwego ari rwego ruhambaye cyane ni rwego rwatumye nkumbure igihugu cyacu kija mu bihe bibi nicyo gituma amasezerano y'Arusha ategekanije ibitigiri ku bwoko bw'abatutsi n'ibitigiri ku bwoko bw'abahutu nicyo gituma rero ivyokorwa byose byo kwisunga amategeko ntiyagira ikintu na kimwe birengagiza ngo nuko hariho ibyiza shingiro rishasha nibakore kugwiza shingiro ryategekanya ingene ryategekanya ingene amoko yose yoserukirwa mu nzego z'igisoda canke inzego za z'igipolisi amakenga vyotera wari wese uvyumva nuko abo nibamara gukukurutswa mu kibanza cabo hoja hajamwo abandi babikore bisoza amategeko hanyuma ntihagira ubwoko burenganya ubundi
ibihugu by'akarere bifite imigwi igwanya leta iri ku butaka bwa Kongo bibwirizwa kugira uruhara rukomeye kugira iyo migwi yitwaje ibigwanisho ive muri ako karere ivyo biri mu mwihwezo w'umushakashatsi mu gisata cy'umutekano mu karere ka Kivuka Este mu mfumyafunyo Regan Miviri asigura ko yabaretabara FDLR canke ADF iyo mihari yose itegerezwa gushira ibigwanisho hasi kugira umugambi wo kugarukana umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Kongo ushoboke uyo mushakashatsi avuga ko mu nzira zishoboka harimo no kuganira n'iyo mihari nk'uko leta Kongo iharanira intwaro rusangi ibitegekanya ku ruhande rwayo dukurikire Regan Miviri
ce que vous dites sur le Red Tabara on peut aussi le dire sur le FDLR on peut aussi le dire sur les ADF bien sûr l'idée c'est de mettre de la pression pour que ce groupe
ivyo mubajije kuri Red Tabara twobivuga kandi no kuri FDLR canke no kuri ADF birumvikana ko icyumviro ariko boshira igitugu kuri iyo migwi yitwa sirigwanisho kugira itari iwabo igisirikare cya Kongo gitegerezwa gufata iya mbere muri iyo ntumbero ni ngombwa ko batari iwabo biciye mu ntego ya gisirikare ku butaka bwa Kongo ariko kandi birashoboka ko inzira zose zishika yaba iya gisirikare canke ko amaleta y'ibihugu bifiseyo abagwanya ubutegetsi bwayo ategekanya kwakira abo bagwanyi je mbona inzira yo kuganira ari ikintu gisanzwe kandi gishoboka Kongo yaraganiriye ku nshuro nyinshi na M23 igihe uwo muhari wari wahungiye ku butaka bw'u Rwanda ni iki gicobuza rero ko ayandi maleta afata mu minwe ikibazo cy'imigwi irwanya ubutegetsi bwayo ibyo ari byo byose bitagenze uko n'igihugu cya Kongo kizobandanya kigwa mu mporero y'uwo mutekano muke n'abanyagihugu ba Kongo babandanya bicwa naho rero ibyo biganiro biriko biba mu karere byoshikaho bihuriza ku ruhara rw'ayo maleta mu kugarukana umutekano nibyo hari izindi mvo zituma bitoroha ariko ravyo biganiro vyabaye kuri ico kibazo intambwe nziza Kongo ikwiye kubandanya ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhara ruboneka kuko si ikibazo ca Kongo gusa ni ikibazo kandi c'ayo maleta nyine
twibutse yuko kuri no wa kane uheze ariho haba i Nairobi muri Kenya inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC aho bigiye hamwe uko bagiye gukorana kugira batore umuti w'ico kibazo cy'umutekano muke utegwa n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo
inzamba
makuru kandi yaranze iyi nzwi kuva ku munsi wa gatandatu uheze mu ntara ya Rumonge gitoro cyatangwa gicungerewe kugira gitangwe mu muco ivyo navyo byavuye ku bitoro byafatanywe bamwe mu bategetsi bo muri iyo ntara aho maritiro agera amazina indwi yafatiwe kwa musaneri wa komune Rumonge bituma haba umukazo mu kugitanga ido nido na Vanessa Muhiteka
kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hibonekeje ugaruka kwinshi mu mugambwe uri ku butegetsi imbonera kure abajejwe intwaro muri komune no mu ntara uburongoye igendereza hamwe n'uburongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rumonge hamande y'abapolisi basanzwe bacungira umutekano uwo banamenyerewe ku mastasiyo atanga ibitoro muri iyo ntara bose bakaba baba bariko baraba ko atawocisha hiwe ngo ahabwe igitoro nk'uko amakuru atangwa n'abakirondera abyemeza kirizi abafisi impusha zidasanzwe nta muntu arikwigwa guhabwa igitoro mwibido ofisi modokari canke ipikipiki niwe ayishikana kuri station bakamuha igitoro esanse canke amazutu nk'uko amasoko yacu yavyiboneye kuva kuri uwa gatandatu mu ntango ibitoro vyahabwa abafise amabido n'utungunguru tw'amaritiro arenga 500 ico naco caca kija kugurishwa kuri magendo mu bice bitandukanye by'intara ya Rumonge ayo masoko nyine avuga ko iyo ngingo yafashwe bivuye ku busumwe bw'igitoro bwari bumaze iminsi byibonekeza Kandundura amaritse arenga amajana 5 yafatiwe mu muhana w'umwe mu bahanuzi babura amatari w'intara ya Rumonge ayanda amaritse amajana 7 afatirwa ku muhana wa Mustantiri wa komine Rumonge hari ku mugoroba uwo kwa gatanu hizi ayo makuru nyine yemeza ko hari nabandi bategetsi bashiye bihutira kuja gusubiza amaritiro ashika 2000 bari bakwiye kuri stasiyo imwe yaho mu Rumonge abanyigihugu bakaba bari bamaze iminsi bidoga bavuga ko batumva igituma ibyo bitoro by'amagendo bidafatwa kandi bidandazwa ku mugaragaro aho bamwe muri abo bidoga bemeza ko ibitoro by'amagendo bitangwa na bamwe mu bategetsi bo muri iyo ntara Mugihe uritasha igitoro kigugwa hafi 3000 ku iritiro kuri magendo bikagurishwa 10,000 ku iritiro abafashe ibyo bitoro by'abategetsi mu Rumonge bakaba ari abakozi bigendereza bavuye ibujumbura nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bajejwe intwaro abivuga ibyo bibaye mu gihe abarubyi bari bahagaritse ibikorwa ingendo zimwe zimwe z'abakuri bidandazwa muri Tanzania zihagarara bivuye ku bukene bw'igitoro abanyagihugu bashima iyo ngingo ariko bagasaba ko hokugwa amatohoza yimbitse ku nzoga za Brarudi isukari isima kuko navyo nyine biri mu minwe ya bamwe mu bategetsi baho mu Rumonge bakora urudandazwa Leji inzamba tukaba twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Rumonge ngo atange umuco kuri ibyo byagirizwa abategetsi b'iyo ntara ariko ntitwashoboye kumuronka
ku bwa Fustendi kumana arongo ishiramwe parseme inyungu za leta ntizikigira abaziharanira kuko abajejwe intwaro aribo basigaye bakora urudandazwa rw'ibintu bikenye mu gihugu na cane cane igitoro isukari canke ifumbire umviriza Fustendi kumana
urumva igitoro kiba cabuze kama abantu bagaca bikika mu kiza ngo kaja kukigura canke bakagitora ku mesa sogaza kunyegeza kugira bazi barakigurisha ku biciro kirenze bagenda kugukira ku barundi kugukira ku barundi kwa sangwa ari mu kene udasanzwe ico bita spekirasi ibyo rero biba kamaramaza we ubisanzwe mu majeje intwaro ibyo tubona rero byo biteye isoni kandi ibyo biri kuri imonogoza muri iki gihugu aho abajeje intwaro bari kuraja mu bintu byose ubu unyi n'ibintu byose isukari usanga bo mu ntwaro bayifise ari bayigira gute inzoga mu nzozo za usanga abajeje intwaro bafise ubu bare cyangwa amadepare bari ko baragira gute ibyo izo angre abategetsi naje no baza kwiha mu bintu basanga bane nyuma ko baronka isima kwa kurishikira mu mapolisi ari gashikira majeje intwaro urumva ni ibintu byo kwerafata intumbero byo rero niyo ngwara ubundi buriko buragwa kandi dusaba leta ko yodukiza uko itayikijije ubundi burashikayo nta gisasha biko rutaro kizwashikihari mwe nabantu bose bakubiruka mu nyungu zabo bariko bagiruka imwe gusigara nta mikindi kibaje nuko ubutungane mu Burundi bwaramaze kuzingamika iyo nubwise bateza ko babaga ubutungane bagira bugarukire ubutungane bagira bugarukire bariko barabuzingamika badashaka ko ubutungane bushobora no kugira ubutungane muri byose burahagarara ibyo bintu byose nta muntu bazashobora kuba ari karabihanirwa kandi ari ibintu bize intumbero yuko nunira inyungu zo muri rusange nibaza rero yuko hagezaho inzego zose zohaguruka zigakora mwose rwa ugakora umukuru w'igihugu agahaguruka inyungu z'abarundi zishobora gukingirwa naye ahandi ho igihugu kirashobora kugira ingorane zisumba
mu gusozera amakuru yaranze iyindwi mu gisata c'amagara y'abantu hasubiye kwibonekeza umugera wa coronavirus mu makomine ya Ntega na Vumbi mu ntara ya Kirundo ubunwero n'uburiro buri ku mitumba ibangamiwe bukaba bwarugawe kuva ku munsi wa gatatu uheze mu ntumbero yo gukingira irandagata ry'uwo mugera ku yindi mitumba canke ayandi makomine n'inkuru tubazahura inkengurutse
Kuva kuri no wa gatanu unywero bwo ku mitumba imwimwe ya komine Vumbi na Ntega burugaye mu kiringo c'indwi zibiri iyo ngingo yo kugara ibibanza bihuriramwo abantu benshi ikaba yafashwe na buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatongimana iyo ngingo ikaba yafatiwe mu nama yagiranye n'abanyagihugu bo ku mutumba sasa zone mugendo ni muri komine Ntega hari kuri wa kabiri muri iyo nama hakaba havuganye ko imitumba ya buringanire sasa Mbonge na Ntega imaze kubonekezamwo abantu benshi banduye ikiza ca corona mu gihe gito cane abarongo ya kare ka Vumbi kagizwe na komine ya Vumbi na Ntega vyerekanye ko abantu bagera ku 60 batowe umugera wa corona kuva kwa 14 ndamukiza kuvuga mu kiringo kidashika indwi Aya makuru akaba yemejwe na Pierre Kavere Mbazubugabo, mustanere wa komine Ntega, aho avuga ko iryo kwiragizwa ry'uwo mugera ryaturutse ku mwigisha wo ku ishure shingiro rya Sasa, yagumye yiyunguruza kandi bamutoye uyo mugera. Iruhande yugagwa ry'ubwo bunywero n'uburiro buramatari w'intara ya Kirundo, akaba yategeze ko abantu bo kwipimisha kugira abagwayi bamenyekane, agabisha abo bose bazobirenga ko bazohanwa by'akarorero.
Arakenuye gahure nkengurutse ningaha duce dusozerera makuru yaranze indwi kuri radio Inzamba gatika kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Josephine Jobs Nzimana na yabashikirije, ndabifurije amahoro iwanyu aho butaha.
Amakuru yaranze none.